Murakumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ndabashuje mwiriwe neza ni Thomas Kamirindo ugiye kubagezaho amakuru. Ijwi rya Amerika nkuko mubizi turi kuri FM 104.3 mu Rwanda, FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Amakuru rero ni impunzi z'abanyekongo bakiziba batanu baraye biciwe i Karongi, naho abanyabujumbura barasabwa gushyira amatara ku bipangu byabo mu rwego rw'umutekano.
Nuko twotangura kwiyumvira na bwa buhinga bwo gukurikirana abagizi ba nabi, aho tubasaba yuko boshyiraho amakamera de surveillance kugira bashobore gukurikirana uruja n'uruza, gukurikirana abasuma.
Uyu rero ni Freddy Mbonimpa, ni umuyobozi w'igisagara cya Bujumbura, umurwa mukuru w'u Burundi, asobanura rero zimwe mu ngamba zo kubungabunga umutekano. Nyuma y'amakuru murakurikira ikiganiro muri kirukuri. Polisi y'u Rwanda iremeza ko abantu batanu baraye biciwe mu bikorwa byo kwirukana ku ngufu impunzi z'abanyekongo bo mu nkambi ya Kiziba bari bamaze iminsi itatu bakora imyigaragambyo ku cyicaro cya HCR i Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Umunyamakuru wacu Claude Ganza Munyamagana nk'uko mubizi arabikurikiranira hafi cyane, niho ari, turi kumwe kuri telefone. Claude, wiriwe neza?
Murabaho neza Kamirindi.
Nikose, aba bantu batanu polisi yasobanuye uburyo bishwemo, ukuntu bishwe?
Mu kiganiro umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP Teose Badege yahaye itangazamakuru ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu, ndetse n'itangazo bari batanze mbere ya saa sita, avuga yuko aha mu kugerageza kuvana impunzi aho zari bita ko zari zafashe bugwate habayeho kubyanga bangakumvira amabwiriza, hanyuma banashaka kurwanya igipolisi, hanyuma muri uko gusa nkaho bahangana bamwe barakomereka ngo bihutira kujyanwa ku bitaro kubw'ibyago nkuko yabivuze ngo baza kugwa mu bitaro. Mu by'ukuri ntabwo igipolisi cyemera ko higeze hakoreshwa amasasu cyangwa se amasasu mu kurasa izo mpunzi zapfuye, ahubwo ivuga yuko bakomeretse hanyuma bakajyanwa mu bitaro akaba ari naho baguye. Ni ibintu twanamubajije ese ko muvuga ko nta masasu yakoreshejwe kandi ahangaha tukihabona ibisigazwa byayo byagenze bitavuga yuko nyine ngo ari ibintu bashobora kongera kugenzura, ariko ko nta masasu mu by'ukuri yigeze akoreshwa. Ubwo rero muri make polisi isobanura yuko abo bantu bapfuye mu gihe bageragezaga guhangana na polisi banga kumvira amabwiriza yayo, hanyuma bagakomereka bakajyanwa mu bitaro akaba ari naho bagwa.
Mu yandi magambo, usibye ko batavuze gukoresha amasasu, nta nubwo yasobanuye niba barakubiswe, nimba mbese uko gukomereka ntabwo bisobanutse.
Ntabwo basaba, icyo bavuga gusa nuko nyine abanze kumvira amabwiriza nyine bari bari guhabwa yo kuva aho ngaho, hanyuma banagira basuzugura igipolisi, ubwo habaho gusa nkaho bahangana, banavuga ngo izo mpunzi zari zifite ibikoresho bimeze nk'ibirwanisho birimo imihoro n'ibindi byuma, banerekana ni ibikoresho byangiritse bya polisi, avuga ko nabo banakomeretse, avuga ko rero muri uko gusa nkaho barwana cyangwa bahangana ariho habayeho gukomereka, hanyuma bamaze gukomereka bajyanwa mu bitaro aba ari naho bagwa. Ntabwo basobanura mu by'ukuri niba bakomerekejwe n'inkoni cyangwa se n'ikindi icyo ari cyo cyose, kandi ntabwo banemera yuko haba hakoreshejwe amasasu. Avuga ko ibyaturikaga nubwo byumvikanaga hirya no hino ngo bishobora kuba ari amagrenade bateye ariya y'ibyuka biryana mu maso ngo cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose, ariko ntabwo yemera yuko haba harakoreshejwe amasasu ari nayo yaba yarabishe.
Ku ruhande rw'abashinzwe umutekano hari abo yasobanuye baba barakomeretse nabo umubare wabo?
Yavuze ko ku ruhande rw'abapolisi hakomeretse abapolisi barindwi, hanyuma mu mpunzi hapfa batanu, abandi 20 nabo barakomereka.
Washoboye kumenya uko impunzi zimeze zabyakiriye? Mbese hari imiryango y'impunzi mwashoboye kuvugana?
Mu by'ukuri ntabwo byigeze bitworohera kuko uretse kuba twageze ku cyicaro cya HCR tugasanga nta mpunzi zigihari, ndetse tugerageje no gushaka kujya kubitara ngo turebe niba ababa bariyo wenda banafite ababarwaje abakirwaye cyangwa se niba hari n'ababa borohewe cyangwa se banapfuye nyuma y'iyo mibare ntabwo byigeze bidukundira kuko batigeze babitwemerera ese twanagiye mu kiziba nyirizina ku nkambi nyine ahizo mpunzi zari zisanzwe ziba kugira ngo turebe niba zaba zashoboye gusubirayo zose cyangwa se hari ahandi zaba zerekeje tumenye amakuru yazo nabyo ntibyadukundira kuko twasanze harinzwe n'abapolisi bikomeye batubwira ko bidashoboka yuko twinjira keretse duherekejwe n'umuyobozi wabo akaba ari nawe utugenda imbere akaduhesha uburenganzira bwo kwinjira ni ukuvuga ngo uretse bamwe twagiye tuvugana kuri telefone nabo basa nk'aho bahahamutse ntawe ufite amakuru ya mugenzi we ntabwo twigeze tumenya uko umwuka umeze mu nkambi cyangwa se niba koko uwo mubare utangazwa na polisi waba ari wo gusa abo twavuganye ejo ku wa kane mu mugoroba mu ijoro ubwo bari bakiri kwirukanka batatanywa n'igipolisi ndetse n'igisirikare bavugaga yuko aba inkomere babonye ndetse n'ababa bashizemo umwuka bashobora kuba ari benshi kurenga iyo mibare irimo gutangazwa n'igipolisi
Claude Ganza munyamashimi yakomeza rero dukurikirana iyo nkuru urakoze
nakoze cyane kamiri yindi n'abakurikiye ijwi ry'Amerika
Radio Ijwi ry'Amerika Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda naho tujye ibujumburaho mukuru w'igisagara Mbonimpa Freddy asaba abanyagihugu ayobora gufata ingamba z'umutekano harimo gushyira amatara abiri abiri ku mpango zabo n'ibindi byuma bishobora gufata amashusho yabivugiye mu nama y'ababa bakongera bagakorera muri komine Mukaza mu gisagara cya Bujumbura rero umurwa mukuru wa Bujumbura umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka yakurikiranye inama
gushira amatara ku mpome z'amazu abonesha mu mabarabara gusigirangi amazu yabo no kugirira isuku aho baherereye nivyo Fredy Mbonimpa asaba ababa muri komine Mukaza mu gisagara cha Bujumbura kuri ico ca mbere kijanye no gufasha kugira hagati mu gisagara habone cofasha abajeje umutekano gutuza abasuma bijoro nk'uko warongoye igisagara cha Bujumbura bisigura ababa mu makaritie atandukanye ya komine Mukaza bagitahura nka bose ariko basanga ivyo ataco byofasha kubera icika ry'umuyaga nkuba munyise neza generoza aba muri quartier INSS
muri quartier INSS mutubwire ukuntu byogenda kuko ubu mwijoro hageze minwi amatara aragenda nayo amatara mwatubwira ngo ducane urumva biba biheze kandi abasuma baraza kwiba ha muri quartier INSS bamwe nk'umukuru wa quartier arabyize
abo baba canke bakorera hagati mu gisagara cha Bujumbura basanga ayo matara yo kumazu yabo atobonesha neza bagasaba uburongozi bw'igisagara cha Bujumbura gusanura amwe mu matara yabonesha kera mu bibanza rusangi ubatagikora Nyabenda Prudent akorera kwibarabara Avenue de la Mission
hariho amatara ahari yashizweho ririko rirakogwa natanu ariko kuyisaha hakarimwe gusa kandi ntiyigeze n'ubundi yaka kuva gikogwa ashobora kuba yaratse iminsi mikenyi ariko ubu ntiyaka twebwe rero sekirite yacu aho duherereye nayo matara bikaba birimwo twobanza kubaza hari umugambi uhari yuko ayo matara yashizweho na leta y'u Burundi azokogwa kugira ngo nayo afashe ayacu azoze asahiriza iyo ekereraje ya leta
ariko kuri ibyo byose bivugwa nabo baba bakongera bagakorera hagati mu gisagara cha Bujumbura umukuru w'igisagara asanga uwo ari we wese ategerezwa guterera kugira umutekano ubungabungwe Fredy Mbonimpa yabwijwe rya Amerika igisabwa abo banyagisagara iruhande y'ayo matara abiri kuri buri rugo
ikintu twavuganye kije n'umutekano nuko twotangura kwiyumvira na bwa buhinga bwo gukurikirana abagizi ba nabi aho tubasaba yuko boshiraho amakamera de surveillance kugira bashobore gukurikirana uruja n'uruza gukurikirana abasuma reka n'ibindi byose kugira bitunganye neza
ibonekeza umwiza muri kino gihe mu gisagara cha Bujumbura kandi mu minsi heze hari hashinzwe amatara ku mabarabara muri kino gihe nta wuzi irengero ryayo kuko yibwe urukomba amazi umukuru w'igisagara cha Bujumbura ariko avuga ko mu gisagara hagati hari ayagiye gushingwa avuga ko ingingo zose zizofatwa kugira ayo matara ntasubire kwibwa abanyagisagara banabajije ibijanye n'aya mashirahamwe yegeranye umucafu bavuga ko atari ko arakora ayagize ari nanase bakavuga ko ariko tangisha umurengera w'amafaranga umufasoni Sabine Sabimbona aba muri quartier Kabondo n'umwe mu bifuza ko hagira igikozwe
ubu banyandikiye ngo twasanze twarihenze dushaka ko dusubira ku renegosia romontan rero no basaba yuko mworeka la libre concurrence kuko ibi byose bitumwa na monopole kuko ubikura numwe ndagira uri kara mu concurrence azofixa ibiciro uko abishatse rero harabo bizohava bigora.
Fredy Mbonimpa arongoye igisagara cha Bujumbura avuga ibyagoranye kubijanye n'iryo kurwa ry'umucafu mu mazu yo mu gisagara cha Bujumbura asanga nabe na mazu babifisemo uruhara
biragaragara mbere n'abari baronsa ayo mashira hamwe bamwe barataye baromoka kuko basanze uburyo bakoresha abene gihugu batabariha iyo yakose umuduga akari abakozi ahagura igitoro akamara amezi abiri atariwa urumva ca bivamo nicyo gituma twemeye kwakira intererano zose z'ababivuze turatusosuye twicare hamwe turabe aho bitagenda neza dukosore aho bigenda neza naho tubane tubashigikira.
Warongoye igisagara cha Bujumbura aboneraho no gutera kamo aba baba kongera bagakorera hagati muri ico gisagara gusukura amazu yabo na cyane cyane bakasiga amarangi agasa neza. Ni mu gihe mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka u Burundi buzakira inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika yo hagati no mu bumanuko komeza mu funyafunyo nkuko Fredy Mbonimpa abibwira abarongoye Bujumbura. Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
We funde tugire neza ubwo wowe turasangiye umwanzi
umwanzi turamusangiye nyene nani turi bamwe ikindondera none sico kibarondera namwe
none ivyo kubizi nanje nturabona ko mutakiri kumwe abagenderamwe ntubazi ahubwira wihakana umujyango kubera kajya gakoshwa
ahubwo muri ko munafata uko ntari
urahita mu ruhando jamwe ntashobora kuba habiri
iriga funde ivyo kubwira nivyo umwanzi tugeza kumwiwa kure uko bishoboka kose ahubwo n'amavota yita ku butare kubwineza y'umujyango ndazi neza ko ntigeze kuguma mu mujyango ngo icyo ndakiye
aho ndinze mere mvimbunda bunda nuko ugira umujyango ntubone namwe rero nuko nshaka ko mumera
murika mureke rukuri
kuje kunda aya masano ne wagize ikibazo nyabaye
kwa dushinze muri fromage force
jewe
gaso ndagusaza umbwizo kuri
none ndakubwira ibyo ntazi
ariko wihariza ijya karanga umuntu yawe yashitse mu biro kwa John gute yaragurutse
ibyo ntumbaze
ndaba mu maso gaso
ndeka abana
uri kurabesha ndabisoma mu maso erega ndakuzi wewe
ubisoma
wifuza ko umukobwa wawe azokura yumva ngo papa wiwe yari umunyamafuti ngo yadutobereza aho bakorana
none kunukajeho wibaza ko nabikoze ndabishaka
ninde mwabikoranye
jewe giti niwe yabintumye
kutabyumva niwe yabigutumye
none se uyampaye amafaranga ngo ndodobereze John
byaravuye bigenda gute
Nadia nafurahi sana. Hivi unaweza kunwa na duke? Change nuzuzi. Nitie tungine sheri wangu.
Oya sha. Ngeza hono utko sinzi konda duhetza.
Utatumaliza wanji.
Mwenga mondara tonekara.
Witaisha sheri wangu. Tega ni kunweshe sasa. Tudogo tudogo tu. Eh? Si sao? Kunwa tudogo. Hivo hivo.
Wano mihogo nufumengo ndawawara.
Nikubera unamaliza masiku mingi au kula hata kitu. Akira subira dukei sasa. Ongeza tungine.
Ndeka nzenda ruhuka basi.
Hapana. Kuna tudogo tudogo tu.
Mwewe kakunda. Nime kunda.
Oke basi wanje. Basi nakuacha ruhuke gato. Si sawa? Mgabo hivi uko bienwe. Ha?
Uno mvaka ya gagahite.
Eh, hey, hivi uko bien kubera nakogeje. Uri fanya dushe. Hivi sina sikia no. Sawa.
Asante kweli. Urumugenzi ukuri nuko.
Eh, hey, na wewe Nadia, ingekuwa mie wari kubikora tu.
Mugabo nora ndakubaze. Ndira ari he. Kuri kataraza kunda.
Sasa na wewe unaanza bya basheri bako sasa. Banza ureke tube turatera inkuru eh? Jewe nungumbwe sasa, eh? Paka ulize wa sheri wako, sijui funderi nini.
Ngano bizi kwenda ukumbwe. Kusa ndatangara, sino mfuki tumatobarati.
Aa, atakuya. Chukua sasa, inu watungine tujue. Sisa wa? Kukuma undaba. Asama, kuna tudogo sha.
Mkumbwe. Tuwe nabukumenga tukwe tukwa gekura funderi, mikambu. Hivyo.
Vya kweli Kanadia? Mm, Ugo si. Ugo si kama turi kwa mukambi.
Apana. Jiwe ndabo naduha garanya na fundeli.
Mhm.
Mukambi.
Mhm.
Nibuta.
Ivyo vyoze kwanza Shanadi. Acha tufurai kwanza, eh? Si sawa? Subira kwanza, subira. Suri shapona, ivyo biache acha na fundeli.
Ndize kwanza ukira. Sheno, wenda vijabuka neta.
Nini tina?
Kutuwa kikura wafundeli haja mwikambi. Eko, eko, nda vijabuka.
Aonduva kukumbwe fundeli sheri wako sasi. Autaki kuniona mie, unanichukia, sisa?
Ya, kusha pula no.
Sawa, tunautoa tena. Nda
vunda kuikundila na wae.
Uko unauliza wa sheri wako, mia unipendi.
Yonora, nda vijabuka neta. Tu agiye kuraba fundeli dusanga fusimo ndiba ko twari ko turayinikanira iyo jesio
iyo unabikumbuka Nadia
he ndafyibuka mero ko twari ko turayinikanira cyumwaka
hapo sasa
ko sinibwo kibyakuriki
hapo sasa naona watangwe gutora ubwenge kabisa unakumbuka ibyo
ibyo ndo If you better buy, then I'll see you. You know, that's a big end of wood.
Now we combo her cabis. Hey, if you knew query cabis, recall Nataka Munyanganya Bunduki. Ama Urusasu Rukatoka too evil. Rura Chakuri wewe.
You're not here, no gang. And if Funderi were here.
Shanadia Jikaze cabis. If you Funderi police are a mutquire, war are in prison.
Yeah. Fundele la funzo.
Ajikaze tu mama.
Na mwanzo chinda wikenza.
Imyo sinayo. Nyambari zino mwiza nyagiwe. Iranyishe.
Bega karakara.
Ya.
Karakara.
Sa.
Icho kikori bega awa chokere je. Nikira asha.
Isa nigihiye asigaye gatonye mugaba imyotsi yoyo turihuriye sinakubeshe
none ntuze ko bavuga ngo uri hata mugoye
cyane
nta kode
baba jo nuko kingo yari kimesha ese yaba byari bibiho
ishima nico baronse bibiri bizoboneka nejo nta ngorane
yego
urapfa kuraba nokizigize gusa
yo
No,
no, ndahiye. Egereza iyo nkoko ndagishire ko kirahiye.
Ngiye yashirako. Yo ucubanze ugende hanze ufata akayaga. Urabe ko uruhukiye myotsere.
Ewe, uraza ubwengesha nje hanze kuko ndagihishije. Urahumba mba nganda kiriye.
Ya, nasi wale kula vwa kwa uri kuri ya biri ya mbo mwimio sila kuhish
None ni wabibu
Zanda leo tukigye kitara ahol
Hinge nda kimanyo ure Kandire umenye kwa rije ni mwara kinini Nito ni wata kubyumvika
Kubyumvika na kubeli
Kubeli nge inarushi
Uwe ura manyo na nanya da tora Nyarusa mbiku tabzumbu
Oya nda kimanyo waduwe jire kubyumvika Ure emela kwa rije ni mwara kinini
Karakara Je uno munsi ntagomba gushwara.
Nivyo byiza shaki.
Reka twumvikane neza rero.
Yego tube twumvikana rero.
Wose burira gituma ugomba gutwakinira.
Neza cyane. Umviriza ubwa mbere ho. Urazi ko ari je na cyane umuri wo kucotsa. Ibyo uravyemera kinyo.
Neza cyane. Wewe bandanye uvuge.
Ndakubwira.
Ndiko ndakumviriza.
Ikigira kabiri naco. Iki kigowori. Ije na chokeje.
Aho.
Imyotsi wabonye ingene yangitse. Ibyo uri kuravyumva.
Ndavyumva gose ntakindi wonge yako.
Ibyo birakwiye. Kandi urumva ko byumvikana ko ari je rutwara kinini iki? Yumvire no kuri. Narushe gose.
Nakumvirije. Kandi ibyo bavuze byose ndabyemeje na kwijana.
Iyo, kinyota. Uno musi urabaye umushinga nawe kwera kuyiye. Ibyo navuze byose uravyemeye?
Ash, oje mana byemeye.
Ego nukuri.
Reka mane ndabigusubiriremo umve ko nakumvirije neza je.
Ego, mugabo. No banda kimanyura nkabandajya gatonyi kwa kinini.
Oya, oya. Banzo ndera kubyira.
Finona sin
Wejeje kuvuga neza icyo tuma ntwara kigori kinini.
Inde uvuze mukikinyo.
Reka kunciramo. Wavuze uti ikigori ni jewe kinyota nagiteye nongera.
Yewe.
Nagitabira.
Kinyota.
Urasubira uti ningwe zo gucotsa nije nazisenye.
Oya.
Uti kubera izo byose. Ni jewe kinyota nkwakinini.
Ipurahumba. Ivyo je nabivuze kinyota. Wewe kinyota yo kinyota. Aho rero wari watekereje urahora kugira ngo ubeshe gusa.
Jewe kinyota mbe.
Aho
ni wauta ni wauta chemo kivyo wavuze meza nyamuna na wewe wavyemeze
umviriza kinyota
kwalite ndya kinini
umviriza hinga ndakwere nacho ngena ndaguhaye
utiga karaka
mvutse ko nacho ndaguha
tara ningo
eh kandanse
aho wibaza ngo muhari ngo vundusha
wewe rero nange kumanda kihungurura hasi tukirura kweze nakura nacho ndaguha
Oh, ile kama futa turagowe. Je yonkuntu vari ncamugongo kweri?
Kabo ndi rero uwo ntorumugwanye. None waruzi ko byose byamatera.
Funde ikweri. Bamupfunze. Ile kama futa natwebwe tutuhava dushikirwa ugiye kubira. Ah muri no jamba none wibaza ko twabasigiye.
Emwe ndaremye ntabazo dusanga nga. Reka kubujugumizwa n'ubusa wa muhungu.
Oya mugabo uraba ico wokora kugira ngo funde rafungwe.
Jewe. Wumva no kuri kigabitwa. Umuntu yamaze gushika mu gasho. Umva ico no bangikora.
Yo. Nibizo cyabigenda gute? Ubu rero udocuma yabuko nyene.
Ahubwo na wewe n'uguhora ntiyagire n'umenya ko hari ico mwari mu buhuriye ko.
Eh? Kweri?
No.
Duce tumuhe bagutyo kandi twari dusangira ugahamba. Ivyo wumva vyoshoboka?
Eh. None uruzi ko bigenda gute none ushaka twese tugende badushire mu gasho nivyo ushakaga bitwa imbarira
oya sivyo navuze mugabo uribuka ko wamutubwira ko dutegereza gusenyera ku mugozi umwe kandi yuko brema wamutubwira ko tuwe umuryango
yego kandi n'ubu nuko biri mugabo umenye ko fundere ubu yabyikwegeye kubera iki yarashe Nadia
oya mugabo vyukuri rya ni agisida yagize ntiyabigize arishaka nico gituma twora bico tumufasha
ivyo bikure no mu mutwe bitwe fundere kuvuga karabe ufate ko atanda hamwe umuyo
basha ahohoho numva bigoye kabisa wa muryango uzavuca usambuka
usambuka kubera havuye mu muntu umwe ivyo vyama vyabaye bitwi
uko nyine
reko tabyumva ko fundere yakoze amakosa
none ntuzi ko bavuga ko ito gitabwi wabo ivyo nivyo byose uri umukurambe uwo muganura wubu
oya nchuti ivyo ku rugamba ntibivugika ari we yakinje umuriro awota wenyene nta umufasha
oh nafunde rero nuko bizo ca bigenda
yerega bitwi ivyo byose ni kuneza yacu nuko umenya ko hari ivyo dutegerezwa guheba kugira ngo dushobore kubandanya urugamba
ha aho rero ndumva hanyuma hazohava habajewe
oya Uwe vitkwi, nige nuri nwari. Oya bazo nambu kumovzimbi. Kugira waku nwari wewe. Mwereka kushavura, fundere tumuhebze kuneza yu mungu wacho.
Nona harero, izina ya fundere. Nukurifuta numu mgongo kweri bwacu.
Basha, hagize n'ukubaza. Nukufuga kwa takinu na kimwe muhuri yeko. Yee, kurugamba tachu hefze nacho woshikako.
Muraduha bahanuye mwe mbona nibyo muduha mutabibuze yego
ariko kabisa
murakoze murakoze
nukuri nawe nitwa buri byo tuzimana bashitse bonjour sana
bonjour
chonde
bonjour bonjour
asha jewe sini ndakubaza vraiment ndabona ko mukomeye
yego turakomeye tukarushwa namwe yego muza
muri ne ntuzi ko bavuga ngo ikivi ni chaka ndabona mwebwe rega nawe muri ku kazi nuko nyene ariko naho mutarambira ndazi kibagenza ni mureme vraiment kuje na bibabwiye ash ikibazo cha John turiko turaciye
ariko yo mubanza mukatwumviriza chef ugira
ngo oya vrema naka ko mwirirwa murameneye ku mutwe kijya kibazo kiturekire none mwebwe ni munyize
yego turabizeye ko natwaye ico twoshobora kubafasha ibyo bari bibi
oya kabisa ni turananirwa kandi mu nkundire ibyo ndababwira n'ukuri
erega chef ahana twe nitwazindukanywe ni wose
yego
ka buryo turafise jamba
Sanga ribinda bisawa nagira mutangwe n'ikibazo cha John
Asha tuzanwe n'ikibazo cha John nyene ariko turafise ikindi gishasha twibaza ko mwokorera yego
rika rero simpave nankizo ntumvise
ega chef mwebwe turazi ko atakabikanye yego byo turabizi mugabo sanda mubwire byose
urumva hamwe twababwira ngo mubaze gasore gitakarahira ubu rero yabyiyemereye mutarinze no kumubaza
sa
yego
ndi yabyiyemereye
gasore
ibyo yemeye nabyo nibiki
gasore yiyemereye ko ari we yatwaye zijya dossier azikuye mu biro kwa John
asha neza
Sandra chondo ibyo ndiko ndumva nibyo canke mugomba kunyumviriza
byo reka kuba byo gutega chef kandi nyene kubikora yabyemera atagahata
gasore we nyene ubwiwe yemeye ko ari we yatwaye zijya dossier
yewe kandi nagiti harya arafise igituma adashaka kumubaza gasore yego
ibyo bintu muri ko muravuga ubwo murafite ibyemezo ngo giti yarafise igituma
eh none kwanka kwakira piste kandi yayibonye bijya wabona ari bisanzwe gashef
gasore niwe yabibwiriye ko ari we yazitwaye canke nuwundi yabibabwiye
kanta wundi yabitubwiye ni gasore nyene
c'est pas
kandi ni gasore nyene yatwibwiriye ko ari giti yari yamutumye
ah bon
gasore nyene
sa giti niwe yatumye gasore kwibaza ijya dosi
muhe ne uje kunda
yego
merci sana wangu ubaye wambere
yo ni gutega bwana bikunze cyane bana yanje we yo wataye ibiro kabisa
karakaraka
ya wenge nusikaye usa mukamukigogwe
reka muhungu ahana tose bya hatari
kutota gusa
honye ndabirenge nasikaye nsa kumubiri ndabira kuntu
ndabibona kweri ntivyoroshe Mana yanje we wahetse yakira basha nakuzaniye utkufungura tazi ko bitoroshe
we urakoze cyane vraiment urakoze harahize iminsi ibiri yose ntafungura
yose
ndaba munda
oya ntiwiri kuranyereka
ndaba munda
reka kuri kuranyereka nawe ndabibona ahubwo mbabarire cyane kubona naratevye kuza kukuraba
kamanda ndamina naduke reka cyane reka ndahura ziko ubaye umuntu wa mbere uje kunda bakuva mfungwa ni wa mbere n'ukuri shahana ngo ntarongere ndagushimira imana mugabe guhetagira
aya mukana na kimwe uko zoza ndashobora kose nzoza ndakugemurira mugabo nawe urabizi ko bitoroshe
ndabizi cyane
akayabagure
aha ndahazi ko umpabe ibyo wari kurya ndakwibaritse shamuhe wamenye nadi yameze gute
sha ubu nadi ubu ni mitende kabisa yego
yo
basha ubu aratanguye kuzaribuka ibintu bimwe bimwe ibiriko biraza neza
yo
yego
ndarose basa nakakuru keza
ngo kabisa
urakoze urakoze
ubu arameze neza kandi noneho burya nora aramwitayeho cane iminsi yose ni yaba
sha nora mukenzi wa kabisa ibyo ndabizi
yego
ngo basha muhe numva ubwoba
ubwoba bwiki
nadi nibuka ko rije namurashe we
oh ivyo ntacho shaho igikuru
n'akarekare
kandi noneho nyene harazi kutabigize ubishaka
oya sha sinibaza ko azontahura
oya zogutaho
kandi nje nkubu numva no no sara bije bintu ndafi utsukaje nabikoze ehego nokuri
ehego birababaje mugako vyabaye naco gihindura fundi ntakuri mugabe igikuru nuko atapfuye reka dushibe
mesha iya pahona nje nari kumukurikira ubuhonye nko namfunzwe ndabyumva cyane
nokuri
ikindi cyo gihano cyari kinkwiye
yo ugeze ko nokuri mugaye cyo ndakubwiye cyoco ubaye umuntu wa mbere numvise yemeye ko batamurenganije mu kumuhana
eka kabisa nta karenganyo karimo oya nokuri nje naruka rije reka rwumwe
sha mugabe rwo ndakubwire gafunde ndabona ko wihebuye ariko ko wigaye navyo
nibyiza
ariko yataba bakori na banora hamwe n'abandi bajene bibugo baciye birukangana nati ya kwa muganga ndakubwire nka kubesha nati yaba yarapfuye sinakubesha
ndeka ntutse hanyuma amafoto nawe akicira kuhenda ngo abanyabugo nabanze ewe buti yo menya iza kaba kabaye ndakurahi nari ishinze amafoto none naba yombonye
Jewe mugabo gafunda.
Ewe mabo, kuberi kina bayi kijuju kugera hiyo hose kamana.
Oya nawe kaguca wihebura birenze. Oya ntacho funde. Icho ni ciguroze mugabo. Nibaze rero kutazosubira guhendwa ngo wemere.
Iri somo rirakwiye ndakurahira. Iri somo rirakwiye. Mafoto akoheje kumpenda. Wibaza ngo arashika nubwo hakunda abahongorewa.
Hatsa rero uyu mugabo ndabona ko yagiye gufungura banduza niyo sahane ndayishire ngaha ndayoza mu nyuma
oya ndi
ngo mafanda ndatumalira uwe ndakura hiyuka zopfubonye mafoza ngaha
Radijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda maze rero turabashimiye cyane andi makuru ni mukanya Samuel n'igice murakarama.